urumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hano muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese aho muri mutwumva kuri radio, kuri mudasobwa no kuri telefone, mbahaye ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika.
Amakuru ava hirya no hino aratumenyesha neza yuko ihangiro ry'ibyo byaganiro ari iryo gutahukana ibiganiro i Burundi. Nibyaba atari byo, mumenyuze muhuza abahereze irindi hangiro ry'ibyo biganiro.
Uwo ni Pancras Cimpaye, ni umuvugizi w'ihuriro rya politiki ryitwa SINARED giriteka ritavuga rumwe na leta y'u Burundi. Arasobanura zimwe mu mpamvu zatumye bafata icyemezo cyo kutazitabira ibiganiro byahamagajwe n'umuhuza mu bibazo by'Abarundi bigomba gutangira Arusha muri Tanzania tariki ya 11/11 turimo. Iyi nkuru kimwe n'inkuru ku isoko ry'urubanza rw'umuryango wa kwa nyakwigendera Assinapol Rwigara mu Rwanda ziri muzo tubagezaho muri uyu mwanya, ndetse no mu makuru yacu aza kububagezwaho mu kanya kari imbere isamoya n'igice. Mwese tubaye tubararitse, mugume hafi ya radio yanyu ndetse na telefone zanyu zigendanwa. Reka duhene noho mu Rwanda, aho urubanza rw'umuryango wo kwa nyakwigendera Assinapol Rwigara rwongeye gusubukurwa mu rukiko rukuru rwa Kigali. N'ubujurire tubibutse buburanwamo ifungwa n'irekurwa ry'agateganyo. Umunyamakuru rya Amerika e Kigali mu Rwanda Eric bagira ubusa ubu aracyari ku rukiko. Eric, uratwumva neza?
Ndabumva neza Etienne. Na mbaze kuva ku rukiko gatoya, urubanza rwa rusubu rukozwe ku isaha ya saa kumi n'imwe zirengaho iminota mike.
None ubu Eric, umwanzuro ufashwe ni uwuhe ku bijyanye n'ikibazo cyari mu bujurire?
Ni ukuvuga ngo umwanzuro wawo ntabwo urafatwa, ahubwo icyakurikiyeho nk'uko twari twabibwiye abakurikiye radio y'ijwi rya Amerika ku isaha ya saa saba mu kiganiro iwacu iwanyu mu ntara, ni ukuvuga ngo hari habanje kwiregura Adeline Rwigara, umufasha wa nyakwigendera Assinapol Rwigara. Hari hasigaje rero kwiregura Diane Rwigara. Diane Rwigara nibute ko ari umukobwa wa Rwigara ndetse w'imfura, ariko akaba n'umunyapolitiki utavuga mwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, bashakaga guhatana na Perezida Paul Kagame mu matora y'uyu mwaka 2017. Ni ukuvuga ngo rero mu myiregurire n'ubundi ntabwo yagiye kure y'iyo yagiye avuga mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. N'ubundi aravuga ko urubanza rwe ari urubanza rwa politiki. Ni ukuvuga ngo rero mu magambo yabwiye umucamanza, yavuze ko na mbere y'uko urubanza rujya kuba ngo igiye abona ubutumwa bw'abantu bari bamushyigikiye bagiye batotezwa bahatirwa kugira ngo baze kumushinga, bibwiye igipolisi abibwira komisiyo y'amatora ngo aho kugira ngo bagire icyo babikoraho bihutiye kubijyana mu nkiko. Akavuga ariko rero nubwo babikoze nabo sinabarenganya, kubera ko babikoze ku cyo yita puresha cyangwa se igitutu cy'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi.
None Eric, mu minsi mike yashize baza mu rukiko bombi ari Diane Rwigara na nyina Adeline Rwigara, hari hajemo ikibazo cy'uko badafite ababunganira ku mpande zombi. Adeline Rwigara ubushize yari arwaye, ubu ababunganira mu mategeko bari bahari?
Etienne, ababunganira mu mategeko bombi ari Maitre Gatera Gashaba na wunganira Adeline Rwigara yahabonetse, Maitre Buhuru Pierre Celestin yahabonetse. Ariko noneho ikibazo cy'uburwayi icyo cyo cyongeye kuzamurwa, ndetse cyanafashe hasi cyafashe impaka ndende zagiye hejuru y'isaha, kubera ko Adeline Rwigara yaje mu rukiko avuga ko akirwaye kandi ko yagiye kwa muganga, ngo haba hari abandi bantu yaganira na muganga, haba hari abandi bantu yamukorera dosiye y'uburwayi bwe ikaza gutwarwa n'abandi bantu, ku buryo ngo wewe ntabwo ayigiraho uburenganzira. Ni ukuvuga ngo rero hari abanyamategeko Maitre Gatera Gashabana ndetse na Buhuru basabye ko icyo kibazo cyava mu nzira akabona dosiye, ariko noneho ubushinjacyaha bukavuga ko ibyo ngibyo byo nta shingiro bifite, kubera ko Adeline Rwigara yagaragazaga ko nta ntege nke afite, ariko mu kubigaragaza haza kuburamo icyo wakwita ropo medikali cyangwa se icyangombwa cya muganga ubifitiye uburenganzira. Ni ukuvuga ngo rero izo mpaka kimwe n'izindi umucamanza yicaye arazisuzuma aza aziteka agaciro anategeka ko urubanza gukomeza. Dukomeze rero kuri Diane Rwigara, ari nawe wireguye cyane inyuma ya saa sita mu magambo yabwiye umucamanza, wavuga ngo ni amagambo asoza yabwiye umucamanza ati mubishoboye mu bushishozi bwanyu cyangwa se mu bubasha bwanyu mwandekura. Ariko noneho asubira inyuma aravuga ati uretse ko nubwo bubasha mvugishije ukuri ntabwo mufite. N'imvugo yahise itera abari mu cyumba cy'urukiko hafi ya bose guturika baraseka. Nuko kuvuga rero ngo ntabwo bafite, yavuze ngo urubanza rwanjye ni urubanza rwa politiki, kandi politiki hano iyoboye ubutabera. Aravuga ngo muzakore ibishoboka ariko mutagize n'icyo mukora ntabwo nazabarenganya. Yumvikanye avuga ko amategeko abafunga ndetse nafatira ibintu by'iwabo byose aturuka muri perezidansi cyangwa se mu biro by'umukuru w'igihugu.
None ubu nk'uko bivuze wavuye ku rukiko, urubanza rwabe nk'aho rusubikwa, niko nabivuga niba ariko nabisobanura, ni ukuvuga ko ruzakomeza ryari kugira ngo icyemezo ku bijyanye no n'ifungwa cyangwa se ifungwa ry'agateganyo gifatwe?
Icyemezo umucamanza ni ukuvuga ngo agiye kumva imiburanire ku mpande zombi, noneho azagifata ku itariki ya 20 nimwe niba ntibekereza bari nko kwa kabiri ku isaha ya saa cyenda itariki ya 21 z'uku kwezi kwa 11.
Urakoze cyane Eric bagira ubusa, ubwo turakuraretse kandi abatwumva turabaretse mu kanya saa moya n'igice, uza kutugezaho ibyabaye mu rukiko byose ku buryo burambuye.
Ndagushimiye cyane.
Ijwi ry'Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika.
Tuve gato mu Rwanda i Kigali tugane Arusha muri Tanzania, kose ibazo bya Tanzania tugiye kuvugaho ubwo nibazo by'abarundi. Umuhuza mu biganiro by'abarundi Benjamin Mkapa wahoze ari perezida wa Tanzania yahamagaje ikindi cyiciro cy'ibiganiro bihuza abarundi. Ni nkuru tugezwa na mugenzi wacu Pierre Claveri, niyo nkuru ukorera Arusha muri Tanzania.
Ijwi ry'Amerika ryashoboye kuronka bumwe mu butumire bwatanzwe n'ibiro by'umuhuza. Ubwo butumire bwatanzwe kuri uyu wa gatatu itariki 15 z'ukwezi kw'11. Bavuga ko ibiganiro bihuza abegwa n'amatati ya politike mu Burundi bizosubira kuba kuva itariki 27 z'ukwezi kw'11 gushika itariki 8 z'ukwezi kw'12. Ibiro by'umuhuza w'abarundi Benjamin Mkapa byatangaje ko byiteze ko ibyo biganiro bizokwitabwa n'abantu benshi kandi baturuka mu mpande nka zose zegwa n'amatatu ya politika. Hari umuhoza w'abarundi yemeje ko kazoba arakajyo kuri izo mpande zose ko kuganira ibintu nyamukuru kandi nkenegwa kugira amahoro n'umutekano bigaruke mu gihugu cyabo. Muri ubwo butumire umuhuza ahamagarira abazokwitaba ibyo biganiro bizomara iminsi 13 bibereye Arusha muri Tanzania kuza biteguye bazanye n'intererano zubaka. Umuhuza avuga ko kugira ngo ahamagaze iki gice cy'ibiganiro by'iminsi myinshi kurusha uko byahora bigenda yabanje kuvugana n'uguhagarariye ibiganiro perezida w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni hamwe n'abandi. Muri abo bandi harimo abaserukira leta y'u Burundi, abatavuga rumwe na leta n'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU. Ibiro vyiwe vyaranagendeye mbere impunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania. Ibiro vy'umuhuza mu matati y'abarundi vyari vyihaye itariki ntarengwa yo gushika ku masezerano yumvikanywe ko na bose bitarenze ukwezi kwa gatandatu kwaheze muri uno mwaka. Umuhuza yabivuze igihe yariko aratanguza icese gice ca gatatu ari naco cahiruka kuba mu kwezi kwa kabiri uno mwaka. Abariko barabwirwa ayo majambo nkuwahoze atwara Burundi Sylvestre Ntibantunganya ico gihe yabwijwe rya Amerika kwiyosango ahubwo ari yakure. Yari yifuje ko ubwo nyene bari ku Viarusha bakuyeho intamamyi zose.
Ahubwo je nogira nti amahoro mu Burundi ugutekanirwa ku Burundi wese ahari ubu nyene ari abo muri leta ari abari mu migambwe ivuga iti ntituvuga rwe na leta batizo kugira kigoro kankenegwa kugira bishure titoda amahoro bayabona ubu nyene. Ese nk'ubu ahubwo hogira ngo ndafata ingingo nk'ubu nyene abarundi akazavu barari mu kibe bose ngira ngo umuntu bomuhezagira
kubona iyo sango itubahirijwe. Makocha Tembere umwunganizi w'umuhuza aheruka kubwijwe rya Amerika ko bitatumwe n'umuhuza. Iyo yari integuro twihaye nk'urupapuro rw'inzira rwo gukorera ko yabegwa n'amatati bose batwemerera kwicarana bakaganira, ariko murumva namwe ko ingorane zitabaye iwacu. Iyabo begwa n'ibibazo ubwabo baticaranye ngo tubafashe gutora umuti, urumva ko atakundi. Nico gituma mbona ukwezi kwa gatandatu kwarangiye ata masezerano abonetse. Nukuri iyo habamwo ugushaka kwa bose twari guheza mu kwa gatandatu, ariko naho biri uko umuhuza arabandanya akazi hawe na karere. Mu nama y'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko iheruka kuba mu kwezi kwa gatanu, umuhuza yarashikirije icegeranyo cahagejeje ibikorwa. Benjamin Mukapa mu ntama myashikirije harimwo ko impande zose zitaremera kwicarana ku meza y'ibiganiro kugira ngo umutuboneke. Yemeje ko iyo hadasevye leta hasiba abatavuga rumwe nayo. Hafi imyaka ibiri iraheze akarere gatoya umuhuza n'umufasha wiwe. Gushika ubu hari hagikorwa imibonano ku mpande zegwa n'amatate kugira ngo hazotangure ibiganiro nyezina. Ubu ubutumire bw'umuhuza bavuga ko ari ibiganiro nyezina. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Tukivuga ku biganiro by'Abarundi, urunani sinarede giriteka rutavuga rumwe na leta y'u Burundi rwafashe icyemezo cyo kutazitabira ibyo biganiro byahamagajwe n'umuhuza Benjamin Mukapa. Mugenzi wacu Edi Rwema amaze kuvugana n'umuvugizi warwo bwana Pancras Chimpaye ari mu Bubiligi.
Igituma mu runani sinareze twasohoye itangazo tumenyesha yuko tuzo kwitabira ibyo biganiro, ni uko ihangiro y'ibyo biganiro teye amakenga. Ngo ni ibiganiro bya nyuma byo gutahukana ibiganiro mu Burundi, bisigura yuko umuhuza azogomba guhereza ibyo biganiro Petero Nkurunziza, uwo nawe akaba igenekerezo rya 2024 z'ukwezi kw'icumi yafashe ingingo yo gufuta burundu amasezerano y'Arusha. Ayo masezerano akaba ariyo yari inkingi y'amahoro, yari inkingi yo gusubiza hamwe kw'Abarundi. Ayo masezerano yagomba kuba inkingi y'ibyo biganiro.
Bwana Chimpaye, ibi mubivuga mubihereye he? Nibyo umuhuza yababwiye cyangwa se nibyo mukeka gusa?
Nibyo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD aherukira kubona n'umuhuza nibyo yamubwiye. Igitangaje rero nuko twese twategereza kubonana n'umuhuza ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana. Twategereza kubonanira Elsinki, iyo nama baciye bayifuta ku munsi wa kabiri, baca bavuga yuko bariko bategura ibyo biganiro.
Ibyo muvuga rero ko umuhuza yifuza guha ububasha leta y'u Burundi kuba ariyo itegura ibyo biganiro mu bihera mu byo umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD yavuze, ntabwo mu bihera ku byo umuhuza ubwe yababwiye.
Amakuru ava hirya no hino aratumenyesha neza yuko ihangiro ry'ibyo biganiro ari iryo gutahukana ibiganiro i Burundi. Nibyaba atari byo, mumenyuze umuhuza abahereze irindi hangiro ry'ivyo biganiro n'ivyabatari ivyo.
Umuntu yakwibaza kuki se mutitabira ibyo biganiro hanyuma izo mpungenge zanyu ayo makenga mufite mubibaze nyirubwite umuhuza ubwo muzaba muhura nawe hagati itariki ya 27 z'uko kwezi kugera ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 12.
Ico ntakubwiye nuko akamara maza nuko nabagomba kwita ibyo biganiro bavuye mu sinareze ari Petero Nkurunziza agomba kubatora agatora abakunze abo yanse ntibitabize biganiro muri sinareze igiriteka twari twarumvikanye n'umuhuza ko bitazosubira ubutumire nta buraza ibyo ku butumire buza nkuko yakiriye CNDD-FDD yoba byize yabanje kwakira intumwa za sinareze igiriteka nkuko twari twavyemeranije twagomba guhura ku munsi wa gatandatu ku munsi w'Imana w'igendo kare tugasaba yuko senarede giriteka ariyo itora abayiserukira atari Petero Nkurunziza agena abaserukira senarede.
Hanyuma se hari abo mwihuriro ryanyu senarede mufata nkaho bakorana n'ubutegetsi?
Icyo sico navuze ko Nkurunziza avuga ko hari abansi b'u Burundi badashobora kwicarana. Nta nkunzi rero dukeneye muri sinarede, nta mwasi ari muri sinarede. Umwasi wa mbere dufise nuwashize nuwataye igihugu mu kaga akihagira ubutegetsi ku nguvu.
Bwana Pancras Kimpaye, hari abashobora kuvuga ngo kuba mutangaje ko mutazitabira ibiganiro byahamagajwe n'umuhuza namwe mubangamira ibyo biganiro?
Nta biganiro bishoboka amasezerano y'Arusha yahambwe.
Pancras Kimpaye, umuvugizi w'ihuriro sinarede giriteka, ndagushimiye cyane kubwa kanyu ha Radio Ijwi rya Amerika.
Mbibutsa ko mukurikira Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kugira akazi ni uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ry'umuryango w'abibumbye rivuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kurindwa ubushomeri. Mu bihugu bimwe byo ku isi ariko siko biteye. Duhere mu Burundi, abarangiza amashuri bose ntibabona akazi. Bamwe muri bo ariko biyemeje kwishingira imirimo ku giti cyabo. Abamwishyira hamwe ryiye kurwanya ubushomeri mu rwaruka mu ntara y'Igitega ni hagati mu Burundi baratubwira uko babitangiye. Uwitwa Joris Akizimana akuriye ishyirahamwe, naho Anosiate Nizigiyimana ashinzwe ibikoresho mu ishyirahamwe. Nakarusho rero mu kiganiro muri sanga cyakoreshejwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi mu kanya kashize.
Iki gitekerezo ukuno cyaturujemo twebwe tukiri ku ishuri hose, jewe ndi mbere n'umugwi dusanzwe turi kumwe ubu tugize ishyirahamwe, twarabona neza yuko akazi ubu ukaronka mu Burundi wize yuko leta izoguha akazi bisa n'ibigorana rwose. Ariko tuzawugira ikibazo cy'uko cy'ukuntu tuzoronka uburyo bwo kugira dutange umugambi wacu twironderera akazi. Niko tugiye guhita ishuri rero twaciye tuja hamwe turaraba urundi rwaruka ruri muhira rwaje amashuri atakintu rufise rukora. Tuja hamwe dushira hamwe uburyo twari dufise dutangura aka kagambi gatoya ko gushinga uburiro kugira ngo twirondere akazi twebwe nyine ya leta tutarinze kuyitega amaboko.
None se kwa abantu bavuga ngo ikibazo cy'umutahe, mwebwe mwabigenje gute kugira ngo mubone umutahe?
Sindabasuzuye, ariko rimwe na rimwe umutahe gikunda kuba nibwo bujuju dukunda kugira, ariko umutahe kenshi ni n'umutwe wacu tuba dufise. Twebwe abajene tumaze kujya hamwe, umwe wese yazanye uburyo yari afise kugira dushobore kugira ikintu gikomeye mugabo umwe adashobora kwishoboza. Hama tumaze kujya hamwe hariho umuntu yatwizeye arabona yuko dufise ibyiyumviro birashe bibi byo kwiteza imbere, nawe arazana uburyo bukeya bwashoboka kugira ngo atwongerereze dushike ku kintu nk'icyo tumaze gushikako. Uwo muntu n'umupadiri yarasanzwe ari ngaho igitega, niwe yaciye yongereza ku buryo dufise kugira ngo dushobore kugurura ahantu twuguruye uburiro n'ubunywero.
Ariko ni mwebwe mwitangiriye waza nyuma?
Ni twebwe twitangiriye kujya hamwe dukoresha uburyo bukeya dufise, turatangura dukora ibishoboka mu bwo buryo buke dufise. hama bubandi bagiye kuza mu nyuma babonye yuko twagiye hamwe dufise ibyumviro birashe baravuga bati aba urugwaruka rurakwiye gufashwa hama rugashika ku byumviro kumbure bafise badashobora kwifasha bonyene kuburyo baba bafise ariko imbere ya twabanje gufata uburyo bukeya bushoboka tubanda gukoresha ubwo ata muntu turaronka dufasha ariko cyabaye ikibazo uko twakoresha uburyo buke cyane
annonciate nk'umwijeme wowe byakujemo gute kugira ngo usange abandi burwaruka mufatanye iki gikorwa
ukuri jewe twazishyizemo nyine biraza nyine mu byumviro byacu twagiye hamwe n'urwaruka twiganye turiyumvira turiga ukungene nyine twubaho mukanya leta akazi kaho kagoye tujya hamwe kugira ngo twiyumvire ikintu twashobora gukora cyatuma dutera imbere natwe tuzatubona gufunda kugashyira hamwe turiyungunganya mu bukene dufise hama turakora utuntu dukeye tubayabaye tubona yuko ibintu biriko biragenda neza nyine buke buke mwazi na mwege nyine iyo umuntu ari muhira ataca afise ariko arakora yuko atamuhabagira niwo hapa n'ingeso bigatuma n'ubwenge yari azise cyangwa ibyiyumviro byiwe bigatuma bitituka
noneho nk'umwigeme ubona gukorana n'abasore harimo ingorane
no kwigana twariganye nicyo gituma yuko twagiye hamwe twese dushyira ibyumviro hamwe turakunda kugashyira hamwe nyine kugira ngo nyine turabe ko twakwiteza imbere umwe wese yaraterera icyiyumviro ikintu cyose ashoboye tubona gushyira hamwe rero
yego inshuti mutwumva muteze amatwi radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda dusenge we akabazo kawe
akabazo nagombe ndababatwe kuwo mugambi batangutse ni mwiza cyane ko nk'ugwaruka nk'ubu duhetse amashuri rumva turabona icyo dukora rero ndabaze yuko uba barashinze amashami mu gihugu cyose kandi bakorera igitega nyine gusa hari n'ikindi nacyo bagomba kubabaza kuko nk'ubuze bubatsemo nta gisabwa mu buryo umwanya batabufise na niba baramwinjiza mwanyuma akatota arabutanga bukeye kuko aburose
Jolisi we wamusubiza
ndamusubiza gute icyo kibazo cyo bagiye ngombye ndamushimira ahubwo abagize ikibazo kije cyane twebwe iri shyirahamwe yacu igihe twaritangura sikera cyane yatangwe kubaza yuko twatwarayishyitse mu gihugu cyose ariko turacyakorera mu ntara ya Gitega honyine kuko twaritanguye mu kwezi kwa gatanu guhetse tuvuye ko tumaze amezi atanu cyangwa turiko tubakora nirishaza ntituragera gukwira igihugu cyose ariko nibyo twifuza mu minsi itatu tuzoshikako yaciye yongera karabaza ati umuntu akeneye kwinjira mu iryo shyirahamwe asabwa iki n'amahera angahe yore kugira yinjiremo twebwe tuzagushinga ishyirahamwe ntitwigeze tuvuga yuko umuntu kwinjira mu ishyirahamwe ashobora kuzana amahera angana uku cyangwa angana kuriya ahubwo duhiga ibyiyumviro by'umuntu n'ibyiyumviro byubaka n'ibikorwa nibyo dushyira imbere kuko amahera si yabanza habanza ibikorwa hakabanza n'umuntu
radiyo Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Emil we akabazo kawe
sinakabazo ahanini yasanye intererano raboro naramukije abo batumire ariko nagomba kubaba kuvuga ko ari hano yavuga ati umutahe si kigoyi benshi ibishomeri bana turi kuri tere benshi turakora turayembereka buke buke mugaba ahanini turabura ikidufata mu mugongo kuko uwo dufashe mu mugongo cyane cyane yobaye leta ndowe nkaje nk'ubu ndumutekinisiye ndumuveterineri ni kuri tere ndakora mugabo uno munsi niba hino kuyikorako cyangwa ya mamikrofinanse bambaza ingwate nanjye urumva ndi kuri tere nta bintu by'ingwate ushobora kuronga notanga ahanini turabuze ikintu cyo dufata mu mugongo ubundi abo ndabashyigikiye umugambi wabo ni mwiza byiza bobandanya batera imbere kumbure bona tubwira n'imigambi bafise muri kazoza ku rundi rwaruka ruriko rurasohoka bo ikibazo cyanjye ni nk'icyo murakoze
ariko Emil wowe ibyo ngibyo ubikora ku giti cyawe
njye ndikorana biroroha kuri jye biroroha ku mitahe mito biroroha ko ngenda ndaburira ababanyi tubana ubunyituye nkamukorera ari gitungo afise ndamukorera ntanakimwe mugabo urumva nanjye nk'uno munsi ndakenera ko nanjye nukora gusumba uko ndiko ndakora uno munsi
annonciate nagira ngo ngusabe umbwirire Emil umugira inama yo kwishyira hamwe annonciate
nasabwe
uyu Emil wamugiriye he nama mu rwego rwo kwishyira hamwe nabandi
ubwo kwishyira hamwe nabandi nuko bakorana nabandi babandi nyene bakiyumvira bize bimwe bakiyumvira ikintu bateze imbere
Joris hari icyo wakongeraho
Ego na gopatimbe mire kuyo mpanura duhaye ndamushimiye gose kandi ndanamuramutsa adutereye icyumviro kijya cyane nagomba nanje ndamwungane ndamubwire yuko natwebwe hagati yacu jewe nyine ubwanje noba naragiye gusaba akazi ahantu mu restaurant cyangwa mu hotel ndakorayo mugabo mu nyuma ndaza kubona yuko kazoza kugwaruka mu hotel katashobora kuvayo ndiko ndakorera uwo muntu ariko ndakorera no kumushahara nahemba niko guca twegerana n'abandi harimo bavuye ku buzi babukora mugabo dushima gushira hamwe ibyiyumviro kugira dukore ikintu gikomeye ishavuze cyane cyane kijyanye ni banki ntituragera ku rugero ngo tusabe ingurani banki mugabo nibaza yuko iyo umaze kugira ishyirahamwe ni nacyo ndamuhanura kuzoja hamwe nawe n'abandakira hamwe banki biroroshye yuko ikwizera cyane ikaguha ingurani mu gihe muri ishyirahamwe mufise amatati abaranga mwagiye muri komine bakabarushije kwa ministre nibaza yuko aricyo cyumviro n'umwungane nayo gukora hamwe hariho umugani twe bakunda guca mu kirundi ngo nyamwigenda ko ntari miri menshi urumva umuntu umwe ibyakora bibi by'umwe ibyishyirahamwe nabyo ni ibyishyirahamwe kandi niyo ugombye ko umuntu abafasha muri mwishyirahamwe biroroha cyane natwebwe twagiye kuronka umuntu ashobora kudufata mu mugongo ariko twagize ishyirahamwe tukiri umwumwe nta muntu wari kugenda ngo mpa amafaranga ngana uko nkora umugambi ntibikunda kuko biragorana ko bakwizera muri makere y'ikintu ndamuhanura nuko yoja hamwe n'abandi bakagira ishyirahamwe bagahuza ibyiyumviro hama bagatora umugambi wo gukora nibaza yuko mwico gihe azokoroherwa gusumba uko ari karakora rumwe n'umugani abarundi bakunda guca ngo nyamwigenda ko ntari miri menshi cyane ngo ukuboko kumwe kuri yagaza ntikwimaruke nshatse kubabwira yuko igihe cyose uzokwiyumvira gukora ibintu rumwe uzoba rumwe ntuzokwigera ushika ku ntambwe ikomeye nk'iyo ishyirahamwe ryoshikako ishyirahamwe iyo riko rirakora bari hamwe biroroshye yuko abandi bantu kanaka bagira neza cyane leta ari iki sahiriza muragira ijwi rishika kure cyane ibikorwa bishika kure kurusha umuntu umwe
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abajene abakiri bato urwaruka urubyiruko barangiza amashuri bakwihangira gute imirimo Joris Hakizimana na Nonciate Nizigimana bo mwishyirahamwe ryo kurwanya ubushomeri mu rwaruka igitega nibo turimo tuganira kuri telefone turi kumwe na Ntakirutimana we ye akabazo kawe
yego cyo ahanini saka gukenguruka kuri umugambi mwiza abo bafunkanye batoranye ukiza mugabo urabona ubu biragoye abantu barangiza amashuri baguma ari benshi ariko ubu turabona umengo ni gukeya cyane abantu bajya mu bushomeri ni benshi ariko yavuze ngo igihe batangura bakoranije uburyo bukeya bari bafise ni ukuvuga yuko hari bobo icyo cyumvire bari bagifise kandi hariho n'abandi bariko barabiganira bavuga bati dukora uku tugenze uku kugira ngo turabe uko tuboba none nk'abari bobo nibaza ko bakorera hagati mu gitega mu gisagara hagati harakunze kuba hagendera abantu benshi bava mu ntara zitandukanye baba bariko bararengana kuko yavuze yuko bafite ubunywere bagafata n'uburiro mbega nk'abari hagati mu gihugu nabo aho twita mu Rufuri ku Bitoke abari iyo barangiriza y'amashuri bobo bokwishura hehe bogenda he nk'abadafite nk'uwo bagishiyo nama kugira ngo nabo bagire nk'uwo mugambi
ye urakoze Ntakirutima reka bagusubize
ndashimiye umuntu yavuze ati ngo twebwe ngo turi no mu gisagara ngo turashoboye gukora ibintu ngo by'uburiro ngo n'ubunywero none twebwe turi mu gifuri twebwe ubona bo dufashe nk'uko kwiteza imbere kw'iwacu yewe ikintu niyumviriye nawe mu gifuri si ukuvuga ngo hari ibikorwa gusa byo kwiteza imbere ngo mu bunywero cyangwa mu buriro naho mu gifuri avuga hariho indimo zishobora kwimbuka hariho aho bashobora gutungira ibitungwa hama bakifashisha muri byo nyene ibintu byo kwifashishamo ni byinshi cyane nuko naho
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri radiyo Ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika adresi ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu
abakomeje kutwumva twongeye kubashimira ko mwakurikiranye ibiganiro byacu kuri Radio America muri uyu mwanya. Dushimiye kandi nabagizemo uruhare bose kuri isaha. Ubwo rero turabararitse mu kanya gato isamoya n'igice muzokurikira amakuru yacu ku buryo burambuye, na nyuma kandi mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu ndetse n'ibindi aba mafoto na za video ku rubuga rwacu rwa Facebook ndetse no ku rubuga rwacu rusanzwe rwa Radio Ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza.